Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekezo rya gatandatu Kigarama umwaka w'2021 turabahaye ikaze muri ano makuru nayo akaza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu imiryango y'abarundi ibandanya kubura ababo banyuruzwa. Muraza kumva agahinda karangwa muri imwe mu miryango yo mu ntara ya Rumonge na Ngozi ishyirahamwe Fokode igasaba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye guhagarika ubwo bugizi bwa nabi buri ko burakoregwa Abarundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arasabwa gushyira mu ngiro itegeko rikingira abanyagihugu cyane cyane abigeme amabi afatiye ku gitsina. Amashirahamwe ni nani y'abahanira gato y'akazi na muntu bakabona yuko ayo mabi ari mu bibangamiye umutekano n'ubwigenge bw'abantu mu Burundi. Muraza kumva akamo gategwa n'umuhari w'abakenyezi b'abarundi kazi bari ku mwendo runani Kavib. Amafaranga arenga umuriyari w'amarundi niyo abanyagihugu bo muri commune ya Giharo bavuga yuko yanyurujwe mu mugambi wo gushikana umuyaga nkuba ku mugwa mukuru yo commune. Muraza kumva murano makuru icyo basaba ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu ni musangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mu makuru ajanye n'abarundi babandanya kunyuruzwa ibibazo n'ivyinshi ku miryango ibiri yanyururijwe abantu batanu bo mu ntara ya Rumonge ku mutumba wa Muhuzu hari kuwa 12 Kigarama umwaka w'2021 muri abo batanu bane bakaba arabo mu muryango umwe. Abo bantu bakaba banyurujwe bavanywe mu nzu iwabo n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi cy'u Burundi. Kuva ico gihe nta wuzi amakuru y'abo bantu batanu. Iyo miryango ikaba iri mu gahinda uyu munsi bagasaba yuko hoba umuco kuri abo bantu babo banyurujwe. N'inkuru dushikirizwa na Beni Akserakan.
Mu miryango y'abo bantu batanu banyurujwe ku mutumba Muhuzu barangwa n'umwiheburo bakababazwa nuko atana kimwe kiriko kirakogwa n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira bamenye ico babo babaye. Ngo harabaza bahenda babo ko bariho ariko akabura n'umwe yoja kwerekana aho bari ngo kubona atana umwe arababona kugera uno munsi ntawo kwizera ko bakiriho. Hari abigeze no kubaka amahera kandi ngo barayatanze ariko naho nyene ntiyashoboye kubabereka. Nimba bagihari barabarindiriye ko bagaruka ariko ku by'ukuri icizere kiko kirahera mu miryango kuko yaba igisirikare yaba igipolisi ntacu baravuga ku inyuruzwa ry'abo bantu. Niyo mukunzi numwe muri batanu banyurujwe. Ni umudandaza w'amakara yafashwe itariki 12 z'ukw'icumi guheze atashe avuye kudandaza ku magara nk'uko amakuru ava mu baba ku Muhuzu abimenyesha. Abandi bane bo mu muryango umwe banyurujwe kuri uwo munsi nyene bakuwe imuhiri wabo n'abantu bambaye impuzu za gisirikare bajanwa mu ikambi bita Kanshinwa mu Kabezi imbere yuko bungururizwa ahantu hatamenyekanye nk'uko amakuru ava mu basirikare yo muri iyo kambi yavyemeje. Imbonerakure yitwa Asmani yagirizwa na bamwe mu baba ku Muhuzu ko ari we yarerekeye ababanyuruje yarahagaritswe ararekugwa inyuma y'iminsi mike ari mu iperereza. Twarondeye umuvugizi w'igipolisi agirisha ashikirije ku vy'abo bantu batanu banyurujwe turamukena.
Arakoze Beni Akserakana. Hari umunyagihugu wo muri commune Gashikanwa y'intara ya Ngozi amazindwi anyurujwe n'abantu bivugwa ko bakorera iperereza ry'u Burundi akaba bamukuye imuhiri wabo. Umuryango wiwe bafite amakenga ku mutekano wiwe bagasaba kumenyeshwa aho yoba afungiwe. Ni inkuru twateguriwe na Vanessa Muhiteka.
Uwo munyagihugu yitwa Jean Marinda yishimiye aba ku mutumba Cihonda mu gikomine gashikanwa intara ya Ngozi. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko yanyurujwe akuye muhiri wabo n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi mu ijoro ry'umunsi w'Imana itariki 28 z'ukwezi kw'11 guheze igihe cy'isaha 9 z'ijoro. Kuva ico gihe abegereye umuryango wiwe bararondeje mu busho bwose bwo mu ntara ya Ngozi barazeruka.
Jean Marinda yishimiye ku mutumba wa Cihonda yanyurujwe mu ijoro ki amena libere no monane ari cyenda dejoro turatabaza ubutungano kugira ngo budufashe gushakisha wacu bahogera isaha twarashakishije ubusho bwo mu ntara ya Ngozi twarabuze tukamenya gashikanwa tugaragaza kubaza tubada abategetsi cyangwa gushikira isaha nta makuru namwe dufise ntituzi aho ari
basaba kumenyeshwa aho wabo iyo bafungiwe yongera rikugwe kuko atacu ariko aragira ngo hamwe yoba yarishwe naho baroswe ikiziga kugira ngo washobore kumushingurana iteka
turataba nimba baramishe batwereke basi ikiziga dushobore kumushingurana iteka wacu kuko birababaje kubona umuntu adagafatwa mu nzu saa cyenda z'ijoro bakamutwara ntitumenye iyo bamujanye ntitumenye icyo azira ntituzi rero ikintu gushyikira umwana wacu azira.
Jean Marinda yishimiye akaba yahoze ari umunywanyi w'umugambwe MST mu gihe wari utemerewe gukorera mu Burundi. Radio Inzamba twarondeye abarongo yiperereza mu ntara ya Ngozi ariko ntiturashobora kubaronka.
Iryo hagarikwa ry'agasakisaki ry'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta mu ntara ya Ngozi riraraje ishinga ishyirahamwe Fokode. Iryo shyirahamwe rikanegura ko ryo hagarikwa aho ribera hose riba hahonyanzwe amategeko abigenga. Igasaba leta y'u Burundi kwikubita gashi ikabihagarika. Tega matwi Pacifique ninazwe arongoye ishyirahamwe Fokode.
Co kimwe n'ahandi hatari hake mu gihugu mu ntara ya Ngozi hamaze iminsi hafatwa abanyagihugu batari bake benshi usanga ari abanywanyi b'umugambwe CNN turumva bamwe na bamwe arabo muri MSD bafatwa bakaca bajyanwa mu bibanza bitazwi bagafatwa atamitahe ibanje kwerekanwa kandi bagatwagwa nk'abanyurujwe. Aha twotanga nk'uburorero hari nka Venance Ndahabona Imana umunyeshuri wo muri kaminuza y'Ingozi yafashwe ku itariki imwe y'ukwezi kw'12 mu 2015. Hari nka Olivier Nkurunziza umwarimu wo muri komine Tangara nawe yafashwe itariki 2 z'ukwezi kw'12. Hari Manase Nimubona uyu nawe yafatiwe muri komine Kiremba ku itariki imwe y'ukwezi kw'12 nyene. Hakaba kandi na Jean Marinda yishimiye nawe yafatiwe muri komine Gashikanwa mu mpera z'ukwezi kw'11. Aba bose batwawe mu buryo busa, hamwe barafatwa n'imbonerakure ahandi bagafatwa n'abambaye impuzu z'igipolisi, ariko bose bajyanwa ahantu hatazwi imiryango n'imenyeshwa abayo iyo bagiye. Turasaba abategetsi b'u Burundi ko bahagarika bene ingendo. Ubwa mbere bwo bene ibi bintu nivyo bikunze kuvyara ko abantu baca babugwa irengero ryabo. Igihe cyose umuntu afashwe akaba afise icyo yagirizwa, hakwiye gukurikizwa amategeko, hakerekanwa umutahe, umuntu yagiye gupfungirwa hakavugwa, umuryango wiwe ukaba ufise ububasha bwo gushobora kumugendera no kumubona kuko ubwo ni uburenganzira bw'abapfunzwe. Iyo bitagenze gutyo haba harimo intumbero mbi, iyo nayo bikaca bibyara ibyaha bikomeye impera n'imperuka bizojya kugatwe k'abategetsi bo Burundi.
Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ufatikanije n'ishyirahamwe Kavibe basaba umukuru w'igihugu gushyira mu ngiro itegeko ryo kugenekereza rya 22 z'ukwezi kwa Nyakanga mu 2016 rihana amabi afatiye ku gitsina. Mu ikete bandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bavuga ko amabi afatiye ku gitsina yabaye akananira abahinga. Umviriza Maitre Gustave Niyonzima arongoye ishyirahamwe Kavibe.
Twararungikiye urwandiko umukuru w'igihugu tumubwira yuko ibintu vy'amabi afatiye ku gitsina ari byo twita violence basée sur le genre vyabaye akananira abahinga, ko abantu birirwa baratotezwa. Turerekana ko amategeko mashasha y'itariki 22 z'ukwicenda mu 2016 ari meza tomoye kandi afise akarusho, afise n'ibintu byinshi biza bituma kugwanya ayo mabi age bigenda neza. Ariko turerekana yuko naho iryo tegeko ririho gushira mu ngiro ibyo tegeko rivuga ntibiheza ngo bikurikizwe nibyo tumusaba hanini ko byo uja mu ngiro rero mu bintu byinshi twaramusavye ibyo twakwita marecommendation uvuga ati biturabibasavye kuko tubasaba ko byogenda neza rero tukavuga tuti twisunze amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateyeko igikumu ajanye n'ivyo kugwanya agateka kazi na muntu no mu bifatiye ku gitsina yuko yoheza kaja mu ngiro cane cane n'ivyo gutorana n'ibindi byinshi rero twagiye turamusaba ko abantu baba baritwaye canke amatohoza yirabaye muri ivyo byo kugwanya mabi afitiye ku gitsina yosubigwamwo ni menshi ntibujurijwe tukamusaba hanini ko yosubigwamwo bikagenda neza nkuko amasezerano aba bivuga tugasaba yuko ico twovuga ati umutima wo gukurikiza wosumba inyandiko zanditswe nayo ico twita l'esprit isumbe la lettre ni ivyo hanini twamubajije
makuru wajanye n'ubugizi bwa nabi hari umuntu yaraye yishwe mu ijoro ryakeye ku mutumba Ruvumvu wa komine Bubanza ni kumugwa mukuru iyo ntara ya Bubanza ntari nk'igihe cy'isaha indwi z'ijoro igihe Jean Marie Sabimana yasohoka aja mu bwiherero hama akubitwa ikintu mu mutwe n'umuntu ataramenyekana aca aritaba Imana umugore wiwe niwe yatabaje ababanyi amaze kubona umugabo wiwe yagiye ntagaruke abanyagihugu ku mutumba Ruvumvu subwa mbere bategwa mu kwezi guheze abantu bane nibo bakomerekejwe n'abantu bari bagiye kwiba mu nzu z'abantu abajeje intwaro bagasaba abanyagihugu kwirarira narijya kuri uyu musozi uri ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza hatagira umuyaga nkuba
ihohoterwa rifatiye ku gitsina ni ikibazo gikomeye ku buzima mpuzamakungu gihanwa n'amategeko mpuzamakungu aharanira iterambere ridakumira ayo mabi afatiye ku gitsina akaba ari intambamyi ikomeye ku mahoro n'agateka k'abantu muri rusange ni gute dushobora kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina birakenewe kumva ko ihohoterwa rifatiye ku gitsina arakaranda kandi gatwara ubuzima bw'abantu kubahiriza amategeko mpuzamakungu n'impanuro z'abahinga mu ntumbero yo gukinga ayo mabi gutegekanya inyigisho kubajejwe kwakira no kumviriza abakorewe ayo mabi kugira abayakoregwa babone akamaro ko kudoma urutoke kubayakora abahinga barakwiye gutanga inyigisho zijanye n'ayo mabi no gushobora gutabariza abagiriwe ayo mabi uburenganzira no kumvikana hagati y'abahinga n'abakorewe ayo mabi bikwiye gushyirwa imbere dutegerezwa gukingira no kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina ako nakamo mutewe n'umuhari w'abakenyezi n'abigemeye baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi rifadikanije n'urunani rwashingwa manza kabibe
makuru avugwa mu gisata cy'ubutungane sentare y'intango ya komine Gitega yaraye yibwe muri rijoro ryo kwa Mungu rishira ryo kuwa mbere amadosiye y'imanza ziri muri yo sentare ataramenyekana igitigiri yaragiye yose abo bivye bakaba babanje kubomora umuryango n'amadirisha babona kwinjira umuzamu wo kuri iyo sentare akaba yazindutse yumvirizwa ku mvo z'amatohoza mwamenyekane ababikoze bijanye n'ito n'ito ry'amadosiye yibwe ntibiramenyekana mu ntwari bereye naho umugambi wo kuroza umuyaga vuba umugwa mukuru wa komine Giharo waranigiwe mu menshi inyuma y'imyaka itandatu uwo mugambi utangujwe abanyagihugu bavuga ko habaye ubusuma bw'amafaranga arenga umuri yaridi mu bikorwa byitiriwe gutanga uwo muyaga vuba ku mugwa mukuru wa komine Giharo basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati n'iterambere rusange gufata ikibazo mu minwe reka inkuru tuyibaze tarfe mudasigana
uwo mugambi watangujwe mu ntango z'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza nk'uko makuru dukura mu bajije inama mpanuzwa jambo ya komine Giharo uwo mugambi wahombeje komine Giharo hamwe n'ikigega Fonike kijeje guteza imbere amakomine amahera y'amarundi arenga umuri aridi abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Giharo bavuga ko uwo mugambi wo gushikana amatara ku mugwa mukuru wa komine wanigiwe mu menshi kuko haciye imyaka itandatu utarashyirwa mu ngiro aho ngo ikigega Fonike hamwe na komine Giharo bikaba byasohoye amafaranga arenga umuri aridi kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro amakuru ava muri bamwe bagize inama mpanuzwa jambo ya komine avuga ko uyu mugambi rero ngo woba wanigiwe mu menshi kuko wateguwe nabi hatangwa isoko hakwirikijwe akamwana wa mama abari barongoye komine kuva mu mwaka wa 2015 ngo bahaye isoko ibihangange mu mugambwe CNDD bagatanga akarorero ku isoko ry'ibiti byari kumanikwa ko insinga zitwara umuyaga nkuba yahawe umukenyezi uwahora ari umushyiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye uwo mugambi ngo igiti kimwe busa yabishikana ngaho ku mafaranga 250,000 by'amarundi akaba yazanye ibiti 400,000 bitwara amafaranga agera ku miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi wahawe isoko yo gushinga ibyo biti akaba ari umuhungu w'urongoye zone Giharo nawe akaba yahawe iryo soko ku mafaranga 2,275,000 z'amarundi bamwe mu bagize inama mpanuzi wa jambo ya komine Giharo bavuga ko habayemo ubunyonyezi butegerezwa kubazwa abahora barongoye komine Giharo n'ikigega Fonike ikigega kijejwe iterambere ry'amakomine amakuru dukura ku mugwa mukuru wa komine Giharo mu ntara ya Rutana avuga ko n'ivyo biti vyamaze kugwa hasi abo banyagihugu bakaba basaba ubushyiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gushyiraho umugwi ugira amatohoza kugira ngo abafise uruhara muri iyo nyuruzwa ry'amafaranga bafatwe bongere basubize amahera yibwe ikigega Fonike hamwe na komine Giharo ngo bitagenze uko bazoca batahura ko uwo mugambi abari barongoye komine Giharo bazoba bawukoresheje mu kwiyamamaza mu mwaka wa 2015 aho bavuga ko botora CNDD kuko leta yabazaniye amatara ahubwo bakabona ko warugamije kunyuruza amahera y'igihugu nabinzamba twagerageje kurondera kuri telefone Lydia Nihimbazwe mustani wa komine Giharo kugira tumenye ibijanye n'uyu mugambi utagiye mu ngiro inyuma y'imyaka 6 ariko ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa
imushaza ahora zisabwa n'abanyamahanga bashaka kwinjira mu gihugu c'u Burundi ntizigikenewe kuba kwije impapuro zisabwa bifuza kwinjira mu gihugu biri mu rwandiko rwasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kugenezo rya gatatu Kigarama uno mwaka ubumushikiranganje Gervais Ndirakobuca ngo abanyamahanga ariko bazosabwa kuri amafaranga atekanijwe bashitse ku rubibe binjiye ko iyo ngingo ikaba ishyizweho kuko ngo bashaka izo mpapuro byahora bibasaba umwanya munini ibyo bigatuma igitigiri cy'abanyamahanga bifuza kuza mu gihugu kigabanuka mu makuru y'inkino Alexandre Muyenge niwe yatowe kuri uyu w'Imana ngo arongure ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asubiriye Reveriano Ndikuriyo yaramaze imyaka 8 muri ayo mabanga inkino nazo za basketball zo kurondera imigwi izitabira ihiganwa rya Bon ziratangura kuri uno wa mbere Johannesburg aho Burundi bwaserukiwe na New Star Idonido na George Nimenya
Kurumwa w'Imana niho komisere do polisi Alexandre Muyenge yatogwa ngo arongore ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku majwi 49 kuri 51 akaba yitoje wenyine muri ico kibanza iyo ntwazanga mu gipolisi asanzwe arongoye api ugwego rujeje ubukingira abategetsi b'u Burundi kandi yaramaze imyaka irenga 10 ajejwe igisata cy'umutekano muri iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko aje guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi afatiye aho ibintu byari bigeze icihutirwa ngo nukurondera ibibuga bya kijambere kwitaho igisata cy'ugwaruka bene amategeko agenga umupira w'amaguru kugira byose bikoregwe mu muco icegera ciwe ca mbere ni Arcade Nimubona icegera ca kabiri akaba ari Samugabo Mustafa Alexandre Muyenge akaba asubiriye Reveriano Ndikuriyo yaramaze imyaka 8 muri ayo mabanga ku ntwaro yiwe niho Burundi bwashika ubwa mbere mu mahiganwa ya nyuma ya Afrika mu mupira w'amaguru umupira w'amaguru kandi ni kuri no w'Imana niho hasozegwa igije ca mbere cihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi inyuma yo gutsinda Message Ngozi ku gitsindo kimwe ku busa mu mamaru yo mu ntara ya Cibitoke yaciye irangiza ico gice iri mu kibanza ca mbere n'amanota 36 Frambo di Santre y'igitega ikaba iri mu kibanza ca kabiri n'abanota 26 muri volleyball naho igikombe cy'umukuru w'igihugu casozerewe kuri no w'Imana ku nshuro ya gatatu gitunganijwe uno mwaka muzinga mu bakobwa niho watwaye igikombe itsindereza ku maseti 3 ku busa mubagabo naho igikombe chatwawe na Gakosmos itsinza Mikari ku maseta 3 ku busa nyene. Muri basketball naho bitekanijwe ko inkino zo kurondegwa imigwi 3 mu migwi 8 i Johannesburg muri Afrika y'Epfo zitangura kuri no wa mbere. New Star iri mu itsinda ririmwo Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, Matero Magic yo muri Zambia na Kurasini Heat yo muri Tanzania. Muri indi tsinda harimwo City Oilers yo muri Uganda, Ferroviario do Beira yo muri Mozambique, Urinzi Warriors yo muri Kenya na Cobra Sports yo muri Sudan y'umumanuko. Imigwi ibiri yo mu itsinda izoca ihura mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Abazotsinda hongewe ko umugwi uzoba gatatu niyo migwi itatu izoca ironkitika yo gukina inkino za nyuma za bari zizoba mu mwaka uza. Mu rukino na gogo gusiganwa n'imodokari bitarari gwasozerewe kuri no w'Imana mu byegwa bya Ngozi, umunyazambia Muna Junior wa Autopens Savonor Rally Team niwe yafashe ikibanza cya mbere. Mu modokari 11 zari muri iryo higanwa y'iminsi ibiri, zitandatu nizo zashoboye kuri sozera, zitanu ntizashitse harimwo Bukera Valeri yari mu kibanza cya mbere ku munsi wa mbere.
Arakoze George Nimenya. Imigwi ya Kurasini Herds na City Wars ntiyabaye ishitaba iryo higanwa. Bitekanijwe ko New Star ikina na Cape Town Tigers saha imwe z'ijoro masaha ya Johannesburg. Akaba nyirayo makuru rero ajanye n'inkino duciye dusozerera ko ana makuru. Mwakoze mwese kudukurikira, turashimiye bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya. Muze kugira ibihe byiza aho muherereye mwese.